VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turi igenekerezo rya 16 kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2017. Mwiriwe neza nshuti, muteze amatwi ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Ubwo nzo hava nemera ke mukuzimu nange nica yahe byuru. Acha amazi musi yange nange ndayashya. Nuye ko tawoja kwitwarira leta. Kwayo mazi nibo bazotwitwari.
Uyu numwe mu banyagihugu mu ntara ya Bubanza avuga ko ikibazo cy'ubukene bw'amazi kivugwa muri iyo ntara gishobora gukwega yandi matati leta itaravye neza. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Hagataho ibiganiro bihuza abarundi mu matati bafitaniye vyatanguye iyarusha. Tuzaguhamagara umunyamakuru wacu ariko arabikurikirana. Ariko imbere y'amakuru ndabemereye avugwa ijya nino mbanze ndabwire muri make ko intambara ziri ku mugabane wa Afrika zatumye haduka ikibazo gikomeye c'abantu batizabo hijya no hino. Ivyo bivugwa n'ishamwe impuzamakungu gitaha impunzi ku CRCR ryatangaje ko ico kibazo gitera gikomera mu gihe hari abanyagihugu bo muri Sudani y'ubumanuko baharugwa mu bihumbi bariko barahungira mu bihugu bibanyi. Baba Balok, umuvugizi wa RCR, amenyesha ko abarenga umuriyoni n'igice bamaze guhunga bavaho muri Sudani y'ubumanuko kandi ko abarenga ibice 60% vyabo ari abana. Balok avuga ko Sudani y'ubumanuko iza mu kibanza ca gatatu mu bihugu bifise impunzi nyinshi hanze nyuma ya Siria na Afghanistani. Abarenga 700,000 bahungiye mu gihugu kibanyi c'Ubuganda. Umugwi ujejwe gukurikiranira hagufi bibera muri Sudani y'ubumanuko warateye ivyatsi intambara ziri muri ico gihugu. Uwo mugwi wongera usaba impande zigwana guhagarika ibikorwa vyose vya gisirikare. Wahoze atwara uyo mugwi yahoze arongoye igihugu ca Botswana, Festus Magowe, akamenyesha ko ari Dri aradwishinga n'intambara ziri muri ako karere, asabira imfashanyo abanyagihugu bugarijwe n'izo ntureka, agasaba kandi onyuko yorungika inteko mvamakungu zishika ku 400,000 yemeye kurungika aho muri Sudani y'ubumanuko. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa Leta z'Ubumwe za Amerika James Mattis yarondeye kuno wa gatatu guhumuriza ishamwe ry'ibihugu vyo mu bumanuko bw'ibahari Atlantic OTAN ku mpungenge rifise kubijanye no kwiyemeza ko Amerika kubizobandanya kurikiranira hagufi umutekano w'akarere ka Buraya. James avuga ko ishamwe OTAN ari nkingi y'imigenderanire hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse vyo mu karere ka Buraya. Ivyo yabitangaje je mbonano wa mbere yagiranye n'abagenzi bebo mu ishahamwe OTAN i Buruseli ku mugwa mukuru w'Ubirigi. Ibihugu binywanye vy'ishahamwe OTAN bibona ko inama y'i Buruseli nk'uburyo bwo gusubira kwemeza kwa Amerika kubijanye n'umutekano w'akarere ka Buraya. Muri make kandi muri Pakistan ibisasu bitatu vyaraye biturikiye mu bibanza bitandukanye mu buraruko bushira urengero bw'igihugu bihitana abantu batandatu n'abatari bake bakomeretse. Abategetsi bamenyesha ko igitero cabereye ku mupaka wa Pakistan na Afghanistan cakozwe n'umwiyahuzi w'umukamikaze nyuma yaho abajeje umutekano bagerageje kumufata. Mu baguye muri ico gitero harimwo abajeje umutekano batatu n'abanyagihugu babiri. Umwiyahuzi wa kabiri yahavuye yicwa n'abajeje umutekano mu gihe yariko aragerageza guturitsa ibisasu yari yambaye. Itangazo ryasohowe n'igisirikare rimenyesha ko abo biyahuzi baje baturuka mu bihugu vya Afghanistan kandi ko bari baje bagana akarere gasanzwe karimwo inyubakwa za leta n'iz'abanyagihugu. Umwe mu mugwi mu migwi y'abagwanyi b'aba Taliban ukorera muri Pakistan usanzwe ugwanya leta ukaba uzawemeza ko ico gitero ari we wagikoze. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mugandana ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muciye kuri ubwa gocu rwa internet ariyo wizi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com yarusha muce kuri uwo murongo muratwumva
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nuko rero tubanze tunyarukire yarusha ahejeje gutangura ibiganiro bihuza abarundi byasubiye gutangura mu gihugu cya Tanzania bizomara iminsi itatu. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru akora ngaha yarusha. Mwiriwe Pierre Claver Niyonkuru.
Mwiriwe neza byane nahazo.
Yego, ibiganiro byatanguye sangapi?
Ibiganiro byatanguye neza na neza bitevye gato mu masaha yine n'igice mu masaha hano yarusha muri Tanzania, bikaba byatumwe nuko harabashitse batevye, akaba byanatumye kandi nuko leta yasibye muri bino biganiro umuhuza akaba yashitse atevye akaba avuga ko yarakiri ko aravugana nabo.
Uvuze ko leta y'u Burundi itashoboye kuhagera, ni bande bandi manye politike begwa hanini nayo matati bari ngaho onye yarusha?
Umuhuza matatu y'Abarundi yatumenyesheje yuko umugambwe uri ku butegetsi wamaze kumubwira yuko warungitse intumwa ziri mu nzira ziriko ziraza ariko ntizirashika hano yarusha. Hari abaseruka imigambi itandukanye nk'umugambwe Ipona urimwo uturuka micege ya cambere cy'umukuru w'igihugu, harimwo nk'abarehose ngenda kumana bakege ya cutwara mugambwe Sahwanya Frodebu, hariho nabavuye hanze nk'uwahoza atwara Burundi Petero Buyoya n'abazotwara Burundi nka ba service ntibantunganya Domiciano Ndayizeye, hari n'abandi batari bake rero baserukira baje bava no muna ni ADC na Col na ni Senarede nka Pio ntavye hanyuma yavuze atwara inama shinga mateka, hariho ba Leonardo Nyangoma twari umugambi SNDD bamarina barampama hame n'abandi batari bake bamaze gushika hano mbere n'abaserukira amakungu nk'ubumwe bwa Buraya New African umwe bwa Afrika ishami mpuzamakungu ni hame n'akare ka Afrika buseruko.
Uvuze ko hariho abaje bava mu Runani Senare ariko ni mu gihe ejo hari amakuru ariko aracana koko hoba hatariho hataraboneka neza nimba baje kuvugana canke nimba baje kugira ico babwira mukapa ku ruhande rwabo bisanzwe ico hayico abo bo mu rugo Runani Senare baba bakikubwiye ko
nta kinini bakivuze ko ariko umunyamabanga mukuru na ni Senarede mushinganaye Anise niyo nkuru ejo ku mugoroba w'ijoro yatumenyesheje yuko bari mu nzira bariko baraza bamaze gufata indege bava i Brussels mu Bubiligi, yuko ari intumwa zitari nke harimo n'utwarwa Runani Jean Minani ko baje mu biganiro bakaba bavuze yuko ngo babonye yuko umuhuza matati y'Abarundi yateye intambwe mu gutumira impande zose zegwa nayo matati, bakababuze ko baje mu biganiro rero bataje kubona n'umuhuza ubwiwe.
Abajamba amaze kuvugwa muri make ni nkayahe yavuzwe nabande ubutumwa n'ubwahe buhabwa?
Ijambo rikuru rikomeye twa rose ni ry'umuhuza matatu w'Abarundi Benjamin Mukapa atwamubajije ico bazovugana muri iyi minsi itatu bazomurana ngaha yarusha. Yatubwiye ko ica mbere ari uko bagiye kuvugana ingene bugarukana icuka ciza ca politike mu gihugu, ingene muvugana ingone z'ubutunzi zihari, ingene bakanavugana kandi vyerekeye imigenderanire y'Uburundi n'amakungu yatosekaye hamwe n'ibihano amakungu yafatiye Burundi, bakavugana kandi kuvyerekeye gutahukana impunzi. Twanamubajije nico yiyumvira canke icavuga ko kubona leta y'u Burundi yasivye ititabye. Yatubwiye ko atabutumire yari yahaye leta y'u Burundi nyezina, ko yari yatumiye imigambo itandukanye, ko yari yarose akaryo ko kuvugana na n'ibice bitandukanye harimo na leta y'u Burundi, yuko rero atari yatanze ubutumire nyezina kuri leta y'u Burundi. Ariko itangazo rya leta y'u Burundi ku murongo wa mbere rivuga yuko leta y'u Burundi yari yarose ubutumire bw'umuhuza matati y'Abarundi.
Urakoze cyane gose Pierre Claver Niyonkuru, tubwire abatwumviriza ko baza gusubira gukurikirana ivyo tubwira kuri iyo nkuru ya Arusha igihe c'isaha 10 imbere y'uko ikiganiro muri sanga gitangura. Ubandanye ukurikiranira hagufi rero.
Murakoze namwe.
Narinda yubachirie kumasonga mukanya banyagi hugo kumutumba wa Gahongere ya kabiri tulimuli komune ya Bubanza ni ntara ya Bubanza bari doga bavuga ko bafise ubukene bw'amazi meza mbere ngo atagikoze kugira ngo bashobore kuronswa ayo mazi meza hashobora kwaduka matati akomeye. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse yaduteguriye inkuru ndende.
Ni kwibombo rya Rusengo bitirira Domitira yo muri Gahongore ya kabiri twasanze amabido n'indobo bitonze abana n'abakuze bazanye kuvomamwo. Aya mazi nubwo ari aya Rusengo asa n'ayagomba gutukura kandi agashaka no gusa n'inginagina. Uko biri kose ntasa n'amazi akwiye gukoreshwa n'abantu, ariko nubwo biri uko hari abana dusanze bariko barayanwa kandi n'abakuze baje kuyavoma batubwira ko bayakoresha byose harimo kuyatekesha no kuyanywa. Uyu mwana atubwira uko yumva igihe ari karayanwa.
Uyanywe yaranyerera.
Anyerera.
Urumva waruko ntuyanywa ukumva nanga muhoka ntamanuka.
Ugacuyacira cyane.
Harimo yamanuka nada kukundira kuyamira ucucira yasigara mu kanwa.
Ibyo biruko mugihe bavuga ko atamwanya baronka wo kurinda guteka ayo mazi igihe bagomba kuyakoresha.
Turabizi ubuzima uvuye gukora kurinda guteka amazi ko bigorana, dukoresha uko nyene.
Aba banyagihugu bavuga ko bashima kuba bafise aya mazi nubwo ari mabi kandi akaza ari make. Ibyo babivuga kuko igihe cici ibintu byunyuka nayo bakayabura, bikabasaba ko bajya kuvoma ku mutumba wa Bubanza aho bavuga ko bibasaba umwanya uri hagati y'isaha n'amasaha abiri. Aha bakavuga ko bibasaba kubyuka butaraca kugira ngo bashobore kuja ku kivi bayashikanye. Ndayizeye Filomena n'umwe mu bakenyezi bahi Gahongore atubwira ko kuvoma amazi bimucumukuza.
Umwanya ubona yuko atamazi ubwira hari igihe ubanza kuvuga ati reka nzinduke saa cyenda ngende gukora ndayazanye. Utagiye gukora uyazanye bisaba urajya saa tatu saa yine z'ijoro kubera amazi byango tukarara inzara.
Nubwo hari ubukene bw'amazi kuri uyu mutumba wa Gahongore, abanyagihugu bavuga ko atarakwiye kwakena kuko imiringoti itwara amazi mu yindi mitumba iciruhande yabo. Aha kandi bakavuga ko ikeneye gusanugwa kuko yononekaye igihe cyo mu myaka iheze y'intambara iherutse mu gihugu. Uyu mukenyezi dusanze ku kivi avuga ko ari kararima hejuru y'umuringoti umanukana amazi uyatwara ku mutumba bihana urubibe wa Cona.
Iyitiyo iyajana muri regidezo hajya kuri moka, iyajana muri regidezo igaciye aheretse fa kuri moka ku mushinga amateka Pascal Nyabenda bobo baravoma nuko kama ngo ntigera kama n'umunsi warimo bagaza gitwara. Twari dufise amabombo hariya kutuma hari bombo aha hepfo hari rindi kugena mitakataka yose yari amabombo aho intambara rero itereye babona bace bayabomagura yononywe n'intambara. N'ubu ntayo dufise twebwe barakuye amazi mu kivogo hereza muyange kandi habikogwa bidusange bakomeye bafise amagara bakiri bato baragiye kuyimba yo mazi ariko ntayo bigeze baduha. Tugize ngo turabivuga ha nayandi.
Kubwa gashavu kaba banyagihugu bavuga ko biyumvira gutobora imiringoti kugira ngo bihe ku nguvu ayo mazi.
Ahubwo mbere bitwarana neza ko babatanayatobora
bande
abayakeneye imana zose nuko ari kure none twa kwemera kwa cyangwa tutayana none base ko yabaha ku neza ubwo nzo hava nemera ke mukuzimu nanje mnica ya hejuru acha mazi musi yanje nanje ndayasha none ko tawoja kwitwarira leta kwa ayo mazi nibo bazotwitwarira.
Musitaneri wa komine Bubanza François Kazovio avuga ko ibikorwa bigeze kure bijanye no kuronsa amazi aba banyagihugu. Aha akabasaba kwihangana kugira ntibarinde kumena imiringoti.
Abo nabo bimvya yuko tubitiyo itiyo hariho urya amazi abanza akagenda bashaka kubaha amazi bakongera bakayagarukana. Si ibintu bivuga ngo batoboye itiyo kuko yitoboye uri kurononera abandi kuko amazi yose ajigihanga aca haye umuntu yitoboye itiyo rero nduvuga yuko yoba yononeye abantu benshi urumva umuntu abonyere bari inkozi y'ikibi. Tuvuga ko umuntu mbere yokora ivyo bintu twomurondera tukamuhana. Tubasaba ko bo kwihangana bakigenza neza kuko nabo nyine turababona kandi turize yuko amazi ashobora kubashikira mu gihe kitari kirekire.
Tumenyeshe ko ayo mazi abanyagihugu basanzwe bikora ko arayishira hamwe regidezo bivugwa ko imiringoti ishobora kuba yaraguye ingese ari nacyo gituma ari mabi. Mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane ndonse tukiringaho nyene iwanza twabwira ko ikibazo cinzara gikomejwe kuvugwa muri yo ntara imijyango imaze kumenyekana ko kugeza ino saha yugarijwe n'inzara igeze ku 4,200 bamwe mu bariko barafasha iyo mijyango ahanini kwera makuru wumvise ku ijwi ry'Amerika bahamagarira abandi bose babishoboye kubandanya bafasha Silas Ntukamazina aserukira imbere y'amategeko isengero ry'ababatiste mu Burundi ejo yari yahishikiye kugira ngo afashe n'isengero Gerogiwe ari kumwe n'abaserukiye ushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nabo mu ushikiranganje bwo gufatana mu nda atwumve ico yavutse
igikorwa cyo gufasha ni igikorwa c'abantu bose ayandi mashengero nayo yogira kigoro agafasha amashira hamwe nayo nyina agafasha abarundi bose bagashira ingufu hamwe kugira ngo bafashe abanyagihugu bashonje hejya no hino mu gihugu hari urukundo abantu bagashira hamwe bakegeranya ifungurwa canke cyane nk'ubu ari gihe cirima bakegeranya imbuto birashoboka yuko abafise ingorane z'inzara bashobora kuronka ifashanyo abarundi bose twishitse hamwe
Iryo shengero rero rya Baptiste mu Burundi ryahahuriye n'umuryango witwa Evelyn Zipola Miburo ashimirije urya Amerika ko yashoboye kumenyekanisha no makuru avugwa kwinzara iri bubanza kugira ngo bashobore kugarukira kuri iyo miryango ariko nawe nyene mu butumwa yarungikanye umuryango wiwe yahamagariye abarundi bose babishoboye kubandanya bagera ku miryango ishonje ko ariho nabamaze gupfa kandi bakibuka yuko waronse no musi ejo ashobora kubura none muti abanyagihugu banonkeje iyo mfashanyo bavyakira gute barashima ariko bagasaba ko bofashishwa intete z'ibigori kuko ngo arizo zonyene zishobora kubasahiriza baravye uko bubifasha
wega mari sanu kigoye nuko barindambwa mayoga ngo ibiture bya mayoga nakwandika ko kumuhaye icupa niba kwandika ntara nk'uyu ntubona kwangana mugo nk'umusore nk'uyu ari we banditse uyu ntagira se ntagira nyina ntagira naharima nk'uyu busangwa atazanye icupa ntibamwandika
abantu bose kugeza uwo nyitereje ikiza cyuzwa rwateye twese twari bantu aho nikora twari dukeneye imfashanyo umuga ko yabidakunda ntishobora kuyironka
none nafise yizi na ntazi ko banyanditse umva nosikirwa gute
hoja aho umugubajejwe uje kwitwararika kuko ne wobona ati ubu ntaho nikora koko umuga dufate nk'umutware uwa mbere ari ntaho nikora n'umujyango wiwe amaze ko umujyango wiwe uwundi ntashobora kumushira muri bantu aho nikora kubera yuko ntiharoze kimuserukira
imyange y'inzimenywa nanyi nayo ndashoboye kurara inzara mugabo ufise utuvuta we ukabona yuko atankovu ufise mugabo indani ndiko ndabumva
kuvyagirije mumvise muri ayo majwi yuko hoba haronswa abazinanye n'abatanga ivyo bariko baratanga canke abazinanye nabo mu ntwaro abakora ijwi rya Amerika ibubanza barabajije ico kibazo baragihakana bavuga ko bagenda bisunga intonde z'abashonje gusumba abandi tumira mate gato hama tubandanye nayavugwa mu makambi
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero ayavugwa makambi turahera mu ikambi ya Rusenda habari mu 65 bigisha amashure yisumbuye yakiriye abana b'abarundi bahungiye mu ikambi yo mu Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo basozereye amahugurwa y'iminsi itatu bari bamazemwo iminsi yaragamije kubongerera ubumenyi mu byo kwigisha muti none akarusho kazobakahe muravyumva mu nkuru irambuye n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo
Umuhango gusoza aya mahugurwa yaramaze iminsi itatu abera ku ishuri ryisumbuye rya Institut Rutanga umuyobozi uhagarariye uburezi mu ishyirahamwe rya Ebenezer ari naryo ryateguye amahugurwa Jean Paul Rubyagiza yavuze ko icyo amahugurwa yaragamije kwari ubushobozi abarimu kugira ngo nabo bazashobore kurera neza abana bigisha dore ko abenshi muri abo barimu bigishaga batarize ishami ry'uburezi abandi nabo bakaba baravuye mu gihugu cy'u Burundi aho gahunda yahawe yo kwigisha itandukanye niyo muri Congo
rero kurano mashuri ya Rusenda usanga hari amashuri atari make ariko usanga abarimu bose nta n'umwe ufite formation pedagogique cyangwa se wize kuri université yigisha uburezi rero ugasanga uburyo bigisha bose bigisha nyine bigenda bicumbagira nti baba bafite n'ubumenyi mu buryo bwo kwigisha usanga umuntu wageze mu mwuga wundi wageze udahwanyira kwigisha ariko kubera yuko ntakazi kaba kare mu gihugu akaja mu bwarimu rero yaje kuba kuja ku mwarimu aka mwarimu atazi kwigisha rero nibyo tuba tubahugurira kama notion baba banki byo baba barashoboye kwiga mu mashuri yigisha kwigisha kugira ngo tushobore kubaheza ayo manotion abafashe kumenya gutegura kumenya ibyangombwa by'umwarimu amadokima agomba kuba afite amabeto dakoresha ukuntu agomba gufata discipline
bamwe mu barimu b'abarundi baba mu nkambi yo mu Rusenda nabo bari bitabiriye aya mahugurwa kubwabo bahamya ko ubumenyi bayungukiyemo bugiye kubafasha gukora neza akazi ko kwigisha abana bubahiriza gahunda y'uburezi nk'uko iteganywa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bigishamo
ico nabonye nuko vraiment twashoboye gukarihereza ubwenge ko kuntu twadusanzwe dukora mu Burundi ino twabonye ibintu byinshi tutari tunamenyereye twabonye ibintu byinjiye muri gahunda by'ingenzi umwigisha ashobora kwigenza imbere y'abanyeshuri n'ingenzi ashobora gukora tukamenya n'ibintu ngene umwigisha ashobora gutegura ivyigwa vyiwiwe hama kaja kuvyigisha yabiteguye neza twabonye ngene umwigisha ashobora gukurikiza pedagogy imwe muri izo cyane cyane twabonye batwigije ko twakora ya pedagogy active kuko ariyo pedagogy nziza ituma umwigisha ataje imbere ngo aguma avuga wenyene agahereza ijambo abanyeshuri nabo kugira ngo yumve nabo ico bazi n'ico bavuga kuri kijyacirwa bariko bariga ariko twarabonye mu Burundi umwigisha ashokuza akavuga hama yaheza agabaye ibibazo hama gacagenda ariko ino twabonye itandukaniro ku mwigisha ariwe ahereje jambo hanini abanyeshuri hama nabakaza kuglobaliza ivyo bavuze hama ikindi nacho twabonye nuko ino twa mu Burundi twatumenya gukora ku bita ma trimestre ino dukora ku masemes
ubu je nkubu nabonye ko nzogira karusho cyane kuko hari itandukaniro ryabayemo litoyi hagati y'ikintu twigisha mu Burundi na nino muri Congo
igitandukaniro ni irihe ushaka kuvuga se
igitandukaniro hari ikintu ino usanga ikintu uko twacura kucita mu Burundi
Ijwi rya Amerika turi ku munsi wa kane nkuko mubimenyereye rero turabashikiriza ivyagiye biranugwanugwa akumbugangurukana bumenyi ni mukanyi sase no musi rero mu vyagiye binuganuzwe cyane gose ku mbuga ngurukana bumenyi tuza kubashikiriza ku nkuru yavuzwe ejo mikambi ya Nakival aho mushikira nganje intwaro yo hagati mu gihugu yari yagendeye abarundi babangaho muri yo kambi ya Nakival kugira ngo bashobore kubasigurira yuko ngo botahuka twaravuganye na bamwe bari ngaho mu kambi ya Nakival bavuga yuko batarota bageza ngo batahe tukurikire umwe aserukira abarundi bari ngaho na Kivali twa Arsène Arakaza.
Dewe muserukira impunzi z'abarundi mu gihugu cya Uganda. Ugambe nuko umuzo we tutigeze tushima na gato twana wiyamirije. Rero na Kivali koko yahashitse nyuma ya saa sita araza aje kuvuga yuko aje gutegura ko impunzi zotaha. Ariko kuko bari kumwe n'abanyacubahiro baserukira igihugu cy'Uganda ngaha ndetse n'abakora mu ishyamwe mpuzamakungu itahukane mu nzi hafi abo banyacubahiro bashoboye kumvirizwa kuko nibo baduhaye indaro nibo badufasha mu ibintu biriya nk'ubutse mu buzima bw'impunzi mugabo umushyanganzi ntitwashoboye ko impunzi zimwumvirize kuko yaje abibutsa amagogo barimo yaje abibutsa ubwicanyi buri mu gihugu yaje abibutsa abo babuze abariko barishwa uno munsi nacyo gituma umuntu zatezekana akababuye yuko zidashobora kumwumviriza kwashikize ijambo kuko babona ko atagaciro bifite.
None hari haje bangahe aho mushikiranganji yarari impunzi zari zingana zite zari zaje kwitaba urwo rugendo rwiwe.
Umuntu zina kivare z'abarundi kuko cyari gikorwa bumva ko kibaraba zaje ku bwinshi atari umuntu yaba yaragwaye cyangwa afite ibindi bibazo bihambaye abantu bose bahuye na kivare baje kwiyamiriza umushikiranganji w'intwayo hagati kuko nta butumwa bw'agaciro yari azaniye impunzi z'abarundi.
Kuvuga yuko bose mu bari baje muri icyo gikorwa bari abiyamiriza ijambo yaraje gushikiriza muri rusange.
Muri rusange impunzi zose kwari kwiyamiriza ijambo ryiwe kuko impunzi ni zimwe zigowamwe zahunze ibintu bimwe babona ikibazo cy'Uburundi kumwe rero kuko barazi ko ata mahoro ahari nibwo butumwa bumwe impunzi z'Abarundi zose zari zifite.
Nk'umuyobozi w'impunzi z'Abarundi ngaho abipfuza gutaha mu Burundi bo boba bangana gute bobo hari umugambi wo kubafasha gutahuka mu cifuzo cyabo?
Twamenyesha nuko nk'abaserukira impunzi nta muntu aratwitura atubwira ko agomba gutaha mu gihugu ahubwo icyo twabamenyesha nuko impunzi hano mu gihugu cy'Uganda ziguma ziyongera kuko n'ibyegeranyo by'ishyirahamwe mpuzamakungu ASR barerekana neza yuko hagati y'impunzi amajana atatu gushika ku majana atanu arizo ziyongera ku ndwi ni ukuvuga yuko ata mugambi w'ubutahuka dufite ahubwo ziguma ziyongera zihunga.
Amakuru dufise nuko bamwe bashobora kuba bahunga inzara ariko badahunga umutekano. Hari ibitigiri ivyo bahunga inzara n'abahunga umutekano mwa bamufise?
Oya, mu bitanguye ishyirahamwe hasere gushika ubunye bifatana twebwe nk'abaserukira Abarundi nta bitigiri dufise ngo byamaze guhunga inzara. Twebwe icyo tuzi ni uko bahunga umutekano muke. Umutekano muke anene ufatiye ku buzima bwabo.
Urakoze cyane Arsene Arakaza inakivare.
Nuko rero arakoze na Oriane bavuganye ejo aho umushikiranganje ramaze kuhagera none muti ivyagiye biravugwa inyuma yaho ku mbuga ngurukanye ivyarigurukana umenye ivyariki ahanini havuze ku myerekano yabaye kuko amakuru dukura ngaho na Kival aremeza ko hace haba imyerekano bagenda baririmba nkuko bahora babikora mu kwa gatano bariko bagira imyerekano yo kwiyamiriza ikengo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Mumwe mu butuma rero hari nk'uwo yanditse avuga ati mwabikoze neza gose basore ndabona igikorwa mwacifashemo neza atasha mutuntu tw'udusanku two gukoma amashi. Uyo nawe hariho undi yaciye amusubiza atwenga ngo hahaha ngo muzobishaka mutagishoboye gutaha mu gihugu cyanyu mubandanye iyo myerekano yanyu ataho izobageza. Hari n'uyundi yavuze ngo iyo aza abazanye bagashigwa imbere y'ubutungane kuko bafise ibibagira. Abandi banditse bitwengera ngo hoho kirabaganye. Hari n'abashigikiye ivyo vyabereye na Kivala ngo komera ku rugamba Burundi buri mu minwe yabo bakiri batonya. Nuko mushaka kuba mufise vyaba ibihuha canke ibinugwanugwa ngaho iwanyu mubitumenyeshe hama tuzokwama tubabwira ico imbuga ngurukana bumenyizi bivuga ko iminsi yose ya kane. Mukanya turaza gusozera ariko imbere yuko dusozera tumvishe kano karirimbo k'ijwi ry'Amerika twarimbiwe n'umukunzi w'ijwi ry'Amerika yitwa Jean-Marie Niyonkuru yaririmvye ashimira ijwi ry'Amerika yongera anasira akanezero afise muri ino myaka 75 iradimaze.
America Radio Ijwija America Yabayi Isubizo Chachu Radio Ijwija America Yo Yabayi Isubizo Chachu Muguterera Igihugu cy'u Burundi Yabayi Isubizo Chachu Mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabayi isubizo cyacu.
Nuko rero ni ngo harangira ikiganiro iwanyu mu ntara cuno musa ariko imbere ko dusezerana ndabibutse muri make ku biganire bihuza abarundi byasuye gutangura ya rusha muri Tanzania bizomara imisi 3 umuhuza yavuze ko arakajyo ko kuvugana ingene icuka cha politike cyo subira kuba ciza hamwe no gutawukana impunzi yahakanye ko atari yatumiye leta ariko yoyo yatangaje ko yanse kwitaba ariko ko yari yahawe ubutumire ibyinshi muraza gusubira kubikurikirana makuru yacu yo hanyuma igihe cy'isaha 10 zibiri na makuru yibanze ku Burundi igice saha 1 n'iminota 30 amakuru avugwa ijya nino na cane cane muri Afrika igice saha 10 naho ni muri isanga murora nigwe mu banyu.